tugume mu burundi tubabwire kwishyira hamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano rya rayon gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Iyo gahunda izamara iminsi 16. Abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Desire Hatungimana. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahaguruka kuri iki gicamunsi mu gihugu cyerekeza muri Gabon. Nicyo gihugu cya gatatu asuye kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu. Turahamagara mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. 16 abateguye gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohoterwa kwitabaza ubutabera.
Kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakuru
urugwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye muragezwaho na Desire Hatungimana. Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu biganisha ku kubimura mu bice.
Amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda, impamvu mutayakunda ntimuyubahirize.
Bivuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko. Imbura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange. Eric Bagirubusa yakurikiranye ibiganiro.
Urakoze Venice. Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yasabye Abanyamerika kwirinda ikiza cy'umugera wa corona kandi abemerera ko Amerika itariko iratsindwa iyi ntambara. Abishyikirije mu gihe Amerika kuri uyu wa kane ihimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uhimbazwa buri mwaka wiswe Thanksgiving. Biden yemereye Abanyamerika ko hari ibyizigiro ko icyo kiza kitazo kwamaho. Yavuze ko incanco za mbere za COVID-19 zizotangura kuboneka mu mpera z'ukwezi kw'12. Avuga kandi ko igihugu cyose kizocandagwa mu biringo bya vuba bishobotse. Amerika igeze ku bantu barenga 261,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera, n'abarenga 12,800,000 bamaze kwandura nk'uko bishyikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump yaragiriye imbabazi Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu by'umutekano w'igihugu. Ingingo afashe itesha agaciro amatohoza yakozwe ku ruhara rw'Uburusiya mu gushaka guhuvya amatora. N'amatohoza Trump yamye avuga ko ashingiye ku nyungu za politike. Trump yatangaje ico kigongwe ejo ku munsi wa gatatu, avuga kandi ko ari ingingo afashe y'agaciro. Michael Flynn abaye umutegetsi agira kabiri yagiriwe n'ivyaha mu matohoza ku Burusiya ababariwe na Perezida Trump. Yarababariye kandi umugenzi wiwe wo kuva kera Roger Stone, hasigaye iminsi ngo ajanwe mu gasho. Ni kimwe mu twigure ko gutesha agaciro ibyavuye mu matohoza yaratumbereye leta yiwe, kandi yashoboye gushika ku kwagiriza abashika batandatu mu bari bamwegereye. Muri Afrika, komisiyo ijejwe kubahiriza agateka ka muntu yashinzwe na leta ya Ethiopia yagiriza umugwi w'ugwaruka bwo mu ntara ya Tigre ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye amajana y'abasivile bafashijwe n'inteko za Tigre. Iyo komisiyo ejo ku munsi wa gatatu yasohoye raporo y'abantu bashika 600 bishwe mu gisagara cya Maykadra mu ntara ya Tigre ku itariki y'9 ukwezi kw'11. Yavuze ko umugwi w'urwaruka witwa Samuri wateye ubwoko bw'aba Amhara hamwe n'abagabo bo mu bwoko bwa Welkite babakubitisha inkoni, bacumitwa imbugita hamwe n'imipanga, bongera bicwa baboshwe. Umugambwe TPLF utwara intara ya Tigre ntiwashotse ugira icyo ushikirije kuri iyo raporo, ariko warahakanye kugira uruhara mu bwicanyi bwo muri icyo gisagara cya Maykadra. Leta ya Cote d'Ivoire yavuze ejo kuwa gatatu ko iriko irategura guha urupapuro rw'inzira rwa pasiporo wahoze ari perezida w'icyo gihugu Laurent Gbagbo ivyo gurura umuryango kwitahuka jiwe mu gihugu itahuka rya Gbagbo ni kimwe mu biriko biraganirwa ko hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo gushika ubu bataremera intsinzi ya Perezida Alassane Ouattara inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo w'imyaka 75 ari mu Bubiligi aharindiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha byakozwe mu ntambara yadutse muri Côte d'Ivoire inyuma yo kwanka kwemera ibyavuye matora yo mu 2010. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta muri Leta Zunze za Amerika bwarafatiye ibihano umunyalibiya Mohamed Al-Kani hamwe n'umuhari wiwe w'abarwanyi Kaniate muri Libya ku byaha byo guhohotera agateka ka zinamuntu. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho mu ndwi iheze Uburusiya uburije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU guhana uwo muhari. Amerika ivuga ko umuhari Kaniate wagandaguye abasivile mu minsi iheze ubahamba mu binogo rusangi mu gisagara cya Tarhuna.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikibibutse ko iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri y3@radio.com na ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye arahaguruka ku gicamunsi yerekeza muri Gabon, nicyo gihugu cya gatatu asuye kuba yagera ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu. Eroje burika neza ndagusuhuje. Urwo rugendo Perezida Ndayishimiye agiye kugirira muri Gabon rugamije iki?
Ni imana urugendo umukozi w'u Burundi agiye kugira mu gihugu cya Gabon ajyanye n'umutambukanyi w'imbere Angeline Ndayubaha, bagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amaleta y'akarere ka Afurika yo hagati izoba muri Gabon wa 47 ukwezi 11 agahaguruka ku gakindege mpuzamahanga cya Bujumbura ku muhingamo wo kuri uyu wa kane.
President Ndayishimiye yaraherutse gusura igihugu cya Guinea Equatorial, igihugu yagiyemo ndetse akigera ku butegetsi yasuye na Tanzania. Biragaragara ko Uburundi butangiye kwagura amarembo.
Tutangwe kwagura amarembo kuko uraze imyaka itanu ishize nyakwigendera Nkurunziza Evariste Ndayishimiye yasubiriye mbere ihutihuti kubera yakuye turumbuka mu kwezi kwa gatandatu. Mu myaka itanu ishize yagendeye igihugu cya Tanzania gusa ari mu mwaka w'2017 ariko yaze Perezida Ndayishimiye nk'uko abishikirije kiba igihugu cya gatatu agendeye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Hanyuma ikindi kiboneka Evariste ni uko nk'uko tumaze mu makuru y'iminsi tumaze tuvugana na bagenzi banjye tuboneka ko u Rwanda cyaboneka nk'umwanzi w'u Burundi bamaze gutangura kugira imishyikirano abashikiranganji b'imigenderanire dore ko byombi bamaze kubonana abazakiyetu perezida bamaze kubonana mbere ibyo by'umukuru w'igihugu byatangaje hirya y'ejo igihe Perezida Ndayishimiye yakira intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU idasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byatangaje yuko n'abashikiranganji b'ubutungane b'ibyo bihugu bagiye kubonana.
Eloge Willy Kaneza ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nawe Benita Shimimana.
Tugume mu Burundi tubabwire ku ishyirahamwe ry'abakobwa n'abagore baharanira umutekano ryaritangije gahunda yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Iyo gahunda izamara iminsi 16. Abateguye iyo gahunda barateganya kuzafasha abagore n'abakobwa bahohotewe kwitabaza ubutabera ngo barenganurwe kandi bakingirwe. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Desire Hatungimana.
Kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 ukwezi kwa 12, umunsi wahariwe agateka kazina muntu nisekeza jimi si chumini tanda tuyahari wa hugwanya ama bakwarego ba kenyezi. Umuhari wa ba kenyezi na bige mewarani na mahoro muteka na Burundi wifatika nijenishira muza makungu onifam mkwita vila wikogo bijanya na kutuza yomabi imakire hunjarongo ye uwa muhari amenyesha kuchochaha Burundi ataraka sese shwarumuri aliko kutigoye kutuza kuko kenshi jikogwa na bari wajijuga kukingira ba kenyezi na bajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri abonako ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi
mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyango ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'inkureta yo mu 2015 abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu baricwa mu nyamaswa baranyuruzwa barombogwa mu gihugu abandi barikirwa ko abagabo n'abana barahohoterwa abandi barafungirwa ubusa nta matohoza kwiye akogwa ngo hagire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'Iburundi butigenga ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ivyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwanya ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe
ku bijyanye n'ubutungane bw'igenga Armel Niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI amenyesha ko amadosiye arenga 200 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi
nk'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga 200 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha muri ayo madosiye harimwo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme rero ubunye murazi yuko umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza kugira arabe neza ibyo twamushikirije yuko bikwiye ibyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ibyemezo bifashe akagira amatohoza yiwe mu kuraba ibyo bintu mu kubaza abahohotewe mu kubaza nk'ibyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa turashimishwa cyane n'urugero amatohoza agezeho
Armel Niyongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha ataho bazohungira ubutungane
iki naco nuko tubwira abari ko bakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 2021 nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubuhunye arabaye ntoyi bose bari ko baragwanya ibyaha nk'ibyo iki naco nuko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakizera bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ibyo byaha hama bakurikirana
Imakire Hunja asaba abantu bo mu mico itandukanye gufasha gutuza icyo cyaha
kugwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu duhamagariye rero abategetsi b'igihugu abakozi b'imana amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki abikorera utwabo abajejwe indero y'abana mu mashuri abajejwe amagara y'abantu abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu kiburundi kazi akikorerwa ayo mabi
muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abo bakenyezi bakorewe amabi bazoronswa udutaye twukiteza imbere kubera uburyo buke bafise bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi Imerde Sabushimike mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri rino sekeza y'iminsi 16 arakajyo kukifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka byose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babikishije mu gushyigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza y'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desirate Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bongiye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu biganisha ku kubimura mu bice ubutegetsi buvuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa ibiganiro byabo ntacyo byagezeho kuko abaturage basanga hagombye kubahirizwa amategeko u Rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange. Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Mwese mwarabyaye, muzi uburyo ku rugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba?
Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nk'ubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. N'umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefrey Karamuzi uyobora umurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Profesori Anastase Ishyaka Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye
ibibazo by'imiturire. Meya amaze kuvuga ingorane zibirimo, ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo.
Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiye na Bwana Jean de Dieu Shikama.
Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe. Intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato.
Kubera igihe bameze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze yo bakira nayo bamira, bakikoma amategetsi ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza.
Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twige? Amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Umuvuga ko umuntu umutungo we ntintavogerwa, ariko twe turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira.
Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira i Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko n'ibintu abangombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo.
Kandi Inteko Ishinga Amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera, nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi Abanyarwanda, duture twishimye,
dutekanye.
Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo.
Ese minister, abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu mufuka bagama n'itaje aho ngaho bizagenda bite? Cya gatatu, ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi akaza undi muntu hari hepfo mu gishanga hepfo hegere ruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka ijya n'agaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute?
Ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo.
Uyu munsi niba hari ibyo ntasubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye, ejo tuzagaruka kongera tubiganireho. Ariko dutere intambwe
nacyo
tuzongera tubiganireho.
Kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange, ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo. Ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa, gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo. Abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kuba abanyamategeko bahuza impande zombi. Ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda, aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo. Kugeza ubu umujyi wa Kigali urabarura abasaga 600,000 bari batuye mu bishanga barimo abagera muri 250 bo muri Nyarutarama basenyewe. Ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira ibusanza muri Kicukiro. Iki kibazo gifata umuzi mu 2017 kirareba imiryango isaga 500,000 bose hamwe. Barakajwe bikomeye n'uko hari abaturanyi babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Aha bagira ubusaha Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Tanzania akababaro ni kenshi mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Mutendedi, iki ni gihe cy'imvura kandi baba mu mazu adasakaye neza. Uko kunyagirwa bibagiraho ingaruka mbi cyane cyane ku bana. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu James Jovin.
Ubu baba arafite no kwambya mamonzi ndetse na mukazi kaba haburaho ndyama.
Umukecuru nta kuntu nyine ndifashije, ndatakanze kweri abayuwe iko mwotugarukira n'ukuri tugeze kurenga
abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru. Abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Kandi naho imvura yagwa tukagere cyerana nyine n'akantu gateye umuntu yigomba tuzamo inzu no kugwa yaraguye ubuti burimo bwaraboze. Hari igihe gishika nkajya no gusaba indaro isagakoni ntekamo akantu nyine kubute niteri nafatanganyije imvura iguye bukuma imvura yaguye mu kiko ahantu ndyama n'ubusare bwarahetse mwe nta n'akantu ufite n'agasafuriya arigeza mpa nkajya gutira. Ubusaha ni bwobwo bwose yamugamba mugimba buntwaye bwose umve n'ibintu by'ibibazo byose nyine
zirapfa ibiki bikavunika kubera umuyaga nk'agahema kagatabuka
imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagi nyene abana imbeho ikabiri
natwe bwo tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacirwa ibiswasi umuntu yajyana ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe nko mu ijoro ukacusanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu wugamisha umwana ugasanga nihatari nyene nabo hari nabo bavyuka bakugura urukugama n'abandi bigira nk'abatavyumvise
twumva ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu bizabirahunguruka biza ku meza ugasaba rero ko wama uroze ugasabona ikagahuta guhera nawe ubona gateba no kutujya tukaronka
urabona ntisakaye nyene umuntu arahariya no mu ijoro agira n'ibintu byokoma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tumeze
nyene nta bushobozi nyene nta kuntu nyene ndishoboye kwera nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje atakuntu nkishoboye kugira ngo fyature nje mu gikondo fyature amatafari ngo ndiyubakire zose zaramburiye
ishyirahamwe na Region Refugee Council NRC nje likorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko akikiri ngo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti ubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako
tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe
nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ivyo kubakira abantu bobasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye
ishyirahamwe na Region Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania n'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa iryo shyirahamwe ivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu akadomo com.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venus Ishimimana.
Ku itariki 26 Ugushyingo umwaka wa 2024 babiri mu bari ku isonga ry'umugambi wo guhirika ku butegetsi perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiangema bakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi. Uwari ubayoboye Nick Dutoit yakatiwe imyaka 34 naho uwitwa Severo Moto utaravugaga rumwe n'ubutegetsi wari warahungiye mu gihugu cya Espagne yakatiwe imyaka 62 adahari. Ugenzacyaha yari yabasabiye igihano cyo gupfa. Abandi 12 nabo bahamwe n'icyaha cyo gushaka guhirika ku butegetsi President Obiangema bamwivuganye nk'uko byemezwaga n'ubugenzacyaha. Umunyafurika y'epfo Nick Dutoit wari ufite imyaka 48 akaba yari no mu ngabo zidasanzwe yari yabanje kwemera ko yari ku isonga ry'itsinda ryari gukora coup d'etat yaje kwisubiraho avuga ko yabyemeye kubera ko yashyizwe ku ngoyi. Abandi banyafurika y'epfo bakatiwe gufungwa imyaka 17 abandi 3 bahanagurwaho icyaha. Abanyarumeniya 6 bakatiwe hagati y'imyaka 14 na 24 naho Abanyagineya Ekwatoriyali 2 bakatirwa gufungwa umwaka 1.5 abandi 3 bahanagurwaho icyaha. Abantu 8 bari muri leta ikorera mu buhungiro ya Severo Moto uriya bakatiwe imyaka 62 adahari bo bakatiwe buri wese imyaka 52 y'igifungo. Umucanshuro w'umwongereza Simon Mann yari yarangije guhamwa n'icyo cyaha cyo kugura intwaro mu buryo butemewe n'amategeko muri Zimbabwe, intwaro zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi muri Guinea Equatorial. Urwo rubanza rwarangiye hashize amezi 3 ku itariki ya 25 Kanama mwaka wa 2004. Mark Thatcher, umuhungu wa Margaret Thatcher wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, afatiwe muri Afrika yepfo ku itariki ya 13 Mutarama umwaka wa 2025 yemeye uruhare yagize mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Ubyangema kubera haya abacanshura amadolari 285 kuba yarahuye nabo kandi akanabavugisha kenshi yakatiwe gufunga imyaka ine ariko ahita afungurwa by'agateganyo atanga n'ihazabu y'amadolari 556. Inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi dushimire Mukbil ya Baro wadufashije kwegeranya amakuru kuri mikomwari kumwe na Venuste Nshimimana mukomeze kugira umunsi mwiza.